Si buona bandi, baby girl, stay with me. Wanna ti a bandi, baby girl, come to me. Magia, you are in control. Ngiye kure ninde yo mhoza. Ano marira mukobwa vyongora. Ubwo mbarira ukuntu tobikora. Mukobwa mbe ninde yo kuruta. Ko wanwa y'umutima nkawubura. Ukuvyumva nawe ni kuvyumva. Yega tubikore naho ryo biganyuma. Erega uri different. Nyumva. Lila king ufise mu buzima. Mohama, nita Mohama, kero vifaina chumburana. Mohama, nita Mohama, mikoro tarishai mora korama. Mohama, nita Mohama, kero vifaina chumburana. Mohama, nita Mohama, mikoro tarishai mora korama. Ere guri different, nuva. Lila king ufise moguzima. Si buona bandi, baby girl, stay with me. Quando ti abbandi, baby girl, come to me. Magia, you are in control. Ngiye kure ninde yo mhoza. Ano marira mukobwa vyongora. Kogo mbarira ukuntu tobikora. Mukobwa mbe ninde yo kuruta. Ko wanwa y'umutima nkawubura. Ukuvyumva nawe ni kuvyumva. Yega tubikore naho ryo biganyuma. Erega uri different. Nyumva. Lila king ufise mu buzima. Mohama, nita Mohama, kero vifaina chumburana. Mohama, nita Mohama, mikoro tarishai mora korama. Mohama, nita Mohama,